Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse baduteze amatwi tuyahere mu karere k'ibiyaga binini muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bakekwa kuba baroberi barishe abantu batanu barimwo abana bane bishwe baturiwe mu nzu bonge bafata bunyago abandi barenga cumi mu gitero bakoze mu buseruko bw'ico gihugu. Jake Aya Anayeyi, umukuru w'akanama k'urwaruka mu ntara ya Ituri, yavuze ko iki gitero cyakozwe n'abaroberi ba ADF ku munsi wa gatandatu mu ijoro mu mihana y'i Busio muri iyo ntara. Anayeyi avuga ko abanyagihugu batanu bakomeretse abandi baranyuruzwa. Abo baroberi barateye ikindi kigwati kihegereye ku munsi wa kane bica abantu babiri bongera banyuruza abashika kuri 40. Nawe Faustin Babanilao Mboma, umutegetsi muri iyo ntara, yavuze ko iki gitero kibaye mu gihe bariko baragerageza kwakira baritegura kwakira abanyagihugu bahunze ibitero byahitiye muri ako karere. Ahandi havugwa ibitero by'abajihadiste ni muri Burkina Faso, aho igitero cishe abantu abasivile batanu barimwo n'umwana umwe mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Igisirikare kivuga ko abo bajihadiste bateye abasirikare mu kigwati ci Barsalogo, ikindi gitero gikogwa ku basivile mu gatondo ko ku munsi w'Imana. Igisirikare kivuga kandi ko cishe abo bakora iterabwoba batari bake gikoresheje indege congera gisambura ikambi yabo bahora bihishamwo bahejeje kugaba ibitero. Ibitero by'abajihadiste muri Burkina Faso bimaze guhitana ibihumbi by'abantu hamwe n'ababa imiliyoni zibiri bahunze ingo zabo. Ishavu abanyagihugu bagiriye leta ko kuba yarananiwe kubagarukanira umutekano nicyo cyatumye mu kwezi kwa mbere Lieutenant Colonel Paul Henri Sandayogo Damiba akura ku butegetsi Roque Marc Christian Kabore. Damiba yemereye abanyagihugu ko kugwanya abajihadiste ariko yashyize imbere ariko ibitero byabo birabandanya muri icyo gihugu. Muri Afrika kandi ni muri Ghana, aho abategetsi bagabisha ko banyororo hamwe n'abajihadiste batorotse mu ibohero muri Nigeria mu ndwi iheze bariko baragerageza kwinjira mu gihugu cyabo. Abanyororo amajana hamwe n'abajihadiste hafi 70 batorotse inyuma yaho abitwaje ibigwanisho basambuye impome z'ibohero ryo mu gisagara cya Kuje ni hafi y'umugwa mukuru Abuja wa Nigeria. Ku munsi wa kabiri w'indwi iheze iki gitero cemanzwe ko cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Itangazo ryasowe na leta ya Ghana ejo ryavuze ko igisata kijejwe imbibe cyategetse abategetsi bacu gukomeza imikwabu no kugenzura imbibe kugira abo batorotse mu ibohero muri Nigeria ntibinjire mu gihugu cyabo. Nigeria na Ghana ni ibihugu bihurikiye muri CEDEAO kandi kwinjira mu gihugu uva mu kindi muri uyo muryango nta visa irinda gusabwa. Abajejwe mu mutekano ba Nigeria bariko baragwana n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram hamwe n'ishami ry'umuhari wa leta ya Kisilamu mu ntara y'uburengero bwa Afrika witwa ISWAPO mu funyafunyo y'icongereza mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ibi bitero bimaze guhitana abantu 40,000 hamwe n'abarenga 2,200,000 bamaze guta ingo zabo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve muri Afrika dusimbire mu karere ko muri Buraya aho intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ibandanya. Abantu bashika kuri 15 barishwe mu gitero cya rokete caguye ku nzu y'igorofa ibamwe abantu benshi mu gisagara cya Shasive Yar ni muri Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze jo ku munsi w'Imana ko kumbure n'abandi bantu baharurwa mu macumi boba bakiri mu ihome by'iyo nyubakwa. iki gitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu cyabaye ikindi cyahitanye abasivile batari bake. Abarusiya bakunze kuvuga ko ibitero byabo biba bitumbereye gusa abasirikare ba Ukraine. Iki gitero gikurikiye cyahitanye abantu 19 ku kibanza kirimwo amamangazini menshi i Kremenchuk mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, hamwe n'icyahitanye abantu 21 mu ntara ya Odessa iri mu manuko bw'igihugu hari mu ruku kwezi nyene. Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwateye misile hamwe na rokete mu buseruko hamwe no mu manuko bw'igihugu ku munsi wa gatandatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu karere ka Buraya kandi muri Portugal, imiriro yadutse yatumye abazimya imiriro barenga 3,000 hamwe n'indege 30 bariko baragwanya imiriro yadutse mu ishyamba muri ico gihugu. Abategetsi bavuze ko abantu 29 bamaze gukomeretswa n'iyo miriro. Ikigo kijejwe gukingira abanyagihugu impanuka kivuga ko abagwanya imiriro bakora umurango nijoro kugira batururuze uwo muriro. Umushikiranganji wa mbere wa Portugal hamwe na perezida w'ico gihugu baciye bahitamo guhagarika ingendo bari bateguye gukora hanze y'igihugu, bahitamo kuguma mu gihugu muri ivyo bihe kirimwo. Ishiramu rya Buraya ejo kuwa mungu ryatangaje ko ryarungitse indege gufasha kuzimya iyo miriro muri ico gihugu ca Portugal.
Arize bigirimana urakoze kuri amakuru aduteguruka uhejeje kudushikiriza haya nayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice 3 by'ijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame amenyesha ko ashobora kwitoriza manda ya 4 yo kuyobora u Rwanda. Abatavuga rumwe nawe babivuga ku
iyi niba wiyumva ko ashobora kwemeza kuyobora indi myaka 20 ubwo bidasabwe gushinga rihinduka. Iyo umuntu atashoboye kuba igihe cyo kigeze cyo kuba ataveho akashaka guhinduza itegeko nshinga biba bitari bikiza rwose bijyana nabi, bishobora guteza imvururu bikabuza umutekano.
Uyu ni Dr Frank Habineza hatwara umugambwe Green Party utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda muri make mu Burundi. Isekeza yo gukura abasegereza mu mabarabara atandukanye rirabandanya. Abakuze batazova mu mabarabara atandukanye y'u Burundi bashobora kuzo kwisanga mu busho butandukanye. Izi nguru zose turazirambura mu kanya sase. Nongere ndabahikaze, President Paul Kagame amenyesha ko ashobora kwitoreza manda ya 4 yo kuyobora u Rwanda. Ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu ryahinduwe mu 2015 riramwemerera kwitoza kugeza muri 2034. Nyuma yaho ariko kugira yitoze bizasabwa ko ibwirizwa nshingiro ryongera guhinduka. Bamwe mu banyepolitike muri ico gihugu aha bagasanga hari agahazi. Ibindi kuri ino nkuru reka tubaze mugenzi wacu Assumpta Kabonyi ari Kigali mu Rwanda. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riha amahirwe Perezida Paul Kagame yo kuziyamamaza muri manda ebyiri z'imyaka 5 iri imbere. Gusa mu kiganiro yahaye France 24 kuri uyu wa gatanu, mukuru w'igihugu yavuze ko ateganya kwiyamamaza mu myaka 20 iri imbere.
Nakwiyamamaza n'indi myaka 20, ibyo nta kibazo mbifiteho. Koko se turi kuvuga ku matora. Nanone kuri iyi ngingo ibuvuga ni bya bindi byo guhinduranya imvugo ndiho mvuga. Amatora ni amahitamo y'abantu, sibyo? Yego. Kunenga ujya wumva, nibura nturumva hari uvuga ko amatora atanyuze mu mucyo, mu gihe ibyo byabaye ahandi hantu bikaba bitavugwa ntibinavugwe n'abatunenga. Ubu tuvugana hari imanza z'amatora mu bihugu bikize. Uribuka mu gihe gito ko hari urubanza mu gihugu cyakataje muri demokarasi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntekereza ko abantu bagomba guhitamo icyo bashaka kwigezaho. Ufite ibibazo byawe, umuntu yakabaye yibazaho, ariko ushaka kuba ari wowe untegeka icyo nkwiye kuba nkora. Ibyo harimo kwivuguruza. Uri kuvuga ku matora. Amatora ni uguhitamo kw'abantu.
Nyuma y'icyo kiganiro, Ijwi ry'Amerika ryavugishije Dr. Frank Habineza, uyoboye ishyaka ritavuga rumwe na leta Green Party, nawe akaba yarabaye umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu agatsindwa mu matora y'ibihumbi 2017. Frank Habineza yasobanuye icyo iryo jambo ry'umukuru w'igihugu rishaka kumvikanisha.
Icyo bivuze niba yumva ko yakongera kwiyamamaza mu by'imyaka 20 ngo bizasaba ko arongera agahinduka itegeko nshinga. Icyo bivuze kuko itegeko nshinga ntabwo rimwemerera kwiyamamaza kurusha kurenza n'imyaka 10 iri imbere. Kubera ko impamvu mbivuga gutyo ni uko itegeko nshinga n'ubundi rivuga yuko umuntu atagomba kurenza manda ebyiri, kandi manda ebyiri zivugwa cyane ni iza nyuma y'iyi y'amanda y'imyaka 7. Ubwo bivuze yuko niba we yumva ko ashobora kwemeza kuyobora indi myaka 20, ubwo bizasaba ko itegeko nshinga rihinduka.
Muri 2016 itegeko nshinga ryarahindutse riha uburenganzira Perezida Kagame bwo kuba yakwitoza indi myaka 5 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2034. Frank Habineza wa Green Party akemeza ko ishyaka rye ritigeze ryifuza ko itegeko nshinga ryahinduka.
Murabizi ko tutari dushyigikiye ko itegeko nshinga n'ubundi rihinduka, tumva yuko kugira ngo babe demokarasi yabo ni uko berekana ububasha mu mahoro. Iyo umuntu atashoboye kuba igihe cyo kigeze cyo kubaho ntaveho, agashaka guhinduza itegeko nshinga, biba bitari bikiza rwose, bijyana nabi, bishobora guteza imvururu, bikabuza umutekano.
Ariko umukuru w'igihugu avuga ko ari abaturage babishatse, nibo babyishakiye barabimusaba, icyo gihe ntabwo bavuga ngo byateza imvururu kandi aribo babishatse.
Ubwo nyine icyo bashatse ubu ni uko bitazarenza indi myaka 10 iri imbere. Ntabwo bashatse ko byagera ku myaka 20. Ibyo ntabwo bigeze bafungura burundu.
Nibwo bwa mbere Perezida Paul Kagame atangaje aho ahagaze ku matora ateganijwe mu Rwanda nyuma yo gusoza manda ye ya 2017-2024. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda aheruka mu kwezi kwa munani 2017. Komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko Abanyarwanda batoye Perezida Kagame bangana 98.8%. Amatora yabaye habanje ubusabe bw'Abanyarwanda bwasabaga kuvugurura ingingo y'101 y'itegeko nshinga yabuzaga Perezida Kagame kwiyamamaza kuko yarasoje manda ebyiri z'imyaka 7. Itegeko nshinga rishya ryavuguruwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 riha amahirwe Perezida Paul Kagame kuba nasoza iyi manda y'imyaka 7 aziyamamaza mu zindi manda ebyiri z'imyaka 5 imwe imwe. Kugeza ubu abanenga demokarasi y'u Rwanda bemeza ko ibyo abaturage bakoze basaba ko itegeko nshinga rivugururwa atari ubushake bwabo, ahubwo babihatiwe n'abayobozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Mu Burundi leta yemeza ko igiye guheza burundu ikibazo cy'abana baba mu mabarabara n'abakuze basegerereza mu isekeza ryatanguye mu gihugu cyose kwa kane w'indwi twari dusozereye. Abana bafatwa baca bajanwa mu bibanza begeranirizwamo imbere y'ugusubizwa mu miryango, ku bayifise imfubyi nazo zigashirwa mu bigo by'irerero. Abakuze bo bakoregwa dosiye bagashengezwa muri za sentare. Ibindi kw'ino nkuru Nairo Julika Neza akoresha Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura usanzwe urimo abana benshi basegereza kurusha ibindi bisagara, niho hatanguriye isekeza ryo gukura abana basegereza mu mabarabara bakahaba hamwe n'abakuze basabiriza ariko bagataha mu mihana yabo. Ibanza abategereza bakunda kubonekamo haba mu makaritsiye hagati ku mabarabara hamwe n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika ntabwo ariko bakora iryo sekeza basize. Kugeza ubu ababa 300 nibo bamaze gufatwa. Felix Ngendabanyikwa, umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bujejwe gushikirana, yemeza ko abakuze atakindi barindiriye baca bajanwa mu butungane kubera gusegereza ari icaha mu Burundi.
Abakuze bashika hafi 200, abana nabo bagashika hafi 90. Ni ukuvuga ko ku bantu bakuze aburumva kubera ari icaha ubushikiranganje bw'ubutungane bafaye bakoranye nabo n'abajeje umutekano baca batangura amadosiye yabo kuko nicyora kwemera yuko ibibandanya gutya dosiye zugurugwe hamakubana nabo warateguye ibigo duca tubashiramwo dushobora kumenya iyo baje bava hanyuma dukorere no ku babyeyi babo
ariko bamwe mu bafashwe nka Adelaide Nzeyimana w'imyaka 60 bavuga ko babitewe n'ubumuga basaba leta kubaha imitahe mito mito kugira basubire iyo baje bava umukenyezi aturuka mu igenda muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura ihana urubibe n'igisagara cy'ubutunzi yahora yirirwa asegerezamwo
haciye imyaka ibiri nsega yarashiye kubera aho nanguye kugwarira mu cumi na kamwe gusenga bayo nge nasabi ndashe nkarabibarabaye hari igihe mbura bavuze ngo barabyanitse ngo basubire kuduhereza ngo banabo ntibadasa bakugenda ngo nta kintu iyo turoze umuntu adutwaye two kurya tugenda kufungura Nabuze na undihangara nuko nyine eno isaba ngataye nukira keta ngaraba ngadandaza bwo tugukoko kudandaza ndashaka kuse n'ubundi nawe ni kiringero ariko kuko nanguye kugwarira kimwe byase bihagarira kandi konda nakuga
umukenyezi wundi nawe yaba mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura yemeza ko imvura y'umwuzure afite inzu yiwe ariyo yabaye intandaro yo kwisanga asabiriza hanze y'Imana asaba gusahirizwa
nufuri nyene ko mu je iri barabara nari mvemo kufu irwarabara ni bibera rinzi nashaka ko mufasha benga mu barabara ibintu byambaye nasho kuba mu barabara kose twavuki kuko imana ni imana
abana nyagateka k'abana bamenyesha ko uyu mugambi ukwiye kwitonderwa cane David Ninganza twarishira hamwe to the Pay Burundi numwe muri bo uko niko yaziguhije ujya America
kenshi na kenshi tugomba gutora umuti w'ikivunga hariho abana kumutaga no mwijoro ari mu barabara n'abana babaho umugabo bataha mu mitumba iwayo yagiye mu barabara kuko se akubita nyina twotora umuti yuwe yagiye mu barabara kubera bamunyaze utwiwe kubera ari impfuvyi iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye bateze guca bafata ico kibazo mu minwe
leta izigura ko ikibazo cizwe kandi abana batagira imiryango bazorondererwa yindi ibakira abandi bashirwe mu bigo by'irerero hari imyaka 36 leta y'u Burundi igira amajanja gukura abana n'abakuze bose basegereza mu mabarabara ariko abashirwa mu bigo n'abasubizwa iyo bavuka bugaca kabiri bigarukiye ubu imenyesha ko ari gereza ya nyuma
twizere neza yuko ari intambuko ya nyuma tugiye kugira ngo turabe yuko ibyo gusegereza bihera Burundi
bamwe mu bana baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batishimiye ubuzima bwo gusabiriza bakavuga ko biteguye kubiheba ariko baronse ubasahiriza
ndacari mutono kwiga nafise imano nyinshi babura ukuntu bozisenura
icyo yafashaje ni uko yomvura mu ibarabara akayamugotondandati
rekwari ndazi gukora ibintu byo gushaka amana umutaye kweri jena waguma nakoze kweri
n'abantu bahereza amafaranga cyangwa ikindi kintu usabiriza mu ibarabara mu minsi iza ntibazoroherwa nk'uko bisigurwa na ngenda banyikwa
ibyo cyangwa igihe ejo tuzokora kubatanga kuko ni ugutanga n'icyaha umuntu wese akora mu mufuko akora mu isakoshi ku ngodo yiwe agatanga amahera nawe azoba ariko aragwanya umugambi wa leta ibyo rero mubonye naho twadutse ariko baratanga ibyo bibatangaze cyane ko twasanze uru rugamba rutoroshe ko ariho bashyira umutima w'ikibabago ngo bariko barafasha kumbi bariko bafinansa bagira nabi
kugeza ubu nta bitigirikano n'ibizwi by'abana n'abakuze basegereza mu mabarabara mu Burundi mugabo mu cigwa cyasohowe mu ntango z'ukwa gatatu uyu mwaka ihuriro ry'ibigo bijejwe iterambere ry'imiryango mu ntara ryerekanye ko mu ntara 9 ku 18 zigize igihugu hari abana 700 basabiriza icyo cigwa kivuga ko mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura honyene hari 5000 leta yabwiye abayifasha mu gitata cy'abana ko ikeneye n'imiburiburi y'amamiliyari arenga 22 y'amafaranga y'amarundi kugira ngo itorere umuturama icyo kibazo ubushikiranganji bw'ubushikirana butangaza ku kibazo cy'abana aho mu ibarabara n'abakuze basabiriza cyatanguye mu Burundi kuva mu 1993 inyuma y'icwa rya perezida Melchior Ndadaye ikomeza kwiyongera kugeza ubu kubera ingeso mbi n'ubukene buri mu miryango buvuze uruhwa eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika tubandanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu banyagihugu bakoresha indege ziva mu gisagara cha Bukavu zija mu cha Minembwe bavuga ko amafaranga bari ha atangana na service bahabwa reka mugezi wacu Vedaste Ngabo ari Uvira atubwira ibindi kuri no nkuru
ugeze ku kibuga cy'indege cha Kavu mu cyango se cha Minembwe usanga bamwe mu bagenzi baje gutega indege ariko iyo muganiriye nabo mbagutura ibibazo birimo kuba hari igihe bamara igihe kirekire bashaka indege batwara ariko bakayibura nyina w'umwamiyeme twamusanze ku kibuga cy'indege cha Minembwe yaje gutega indege ya Goma Express yagaragaza yuko yaramaze igihe kirekire ashaka indege ariko ntayibone
ndaje bukavu turazinduka nyine bukavu kubera impamvu zitandukanye twebwe gatahandi duca ni ku ndege siduca kwa murema siduca indondo inzira kwa dusiganye n'indege ariko nayo ntiboneka ya buri gihe izitinze uko tumaze ko amahinga atatu twishuye ariko ni none tugiye kwishura idarajana na 20 n'izitubwo idarajana na 15
aba bagenzi n'abacuruzi bagenda muri izi ndege kandi bitewe n'uko amabarabara ya Minembwe Uvira yapfuye ndetse arangwamo n'umutekano muke bavuga yuko hari igihe indege zanga gutwara imizigo yabo kandi barayishyuriye. Museveni Jean Dodi ni umucuruzi w'amatelefoni mu Minembwe.
Hari igihe tubishyira ku madepo katubwira ngo biraza umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri indege ikagenda igatinda yaza ikabisiga n'igihe iziye ku mpamvu z'imizigo myinshi y'ibihari n'abapasaje bari benshi cyangwa se abagenzi ubundi ibintu by'ubucuruzi bikenera ngo bizere ku gihe kuko abakiriya uzubaha gahunda ukababwira ngo barinde umunsi umwe cyangwa ibiri bashaka gahunda ndakuka muri cya gihe ibintu bigiye kuza nyuma ya gahunda cyo bita akontereta ibintu bikaza akontereta muri cya gihe ba bakiriya urabatakaza.
Aba bacuruzi basobanura kandi ko nubwo indege zisiga imizigo yabo babishyuye amafaranga menshi aruta ayo baba baranguriyeho bicuruzwa
ngo ku ndege usanga kwaranguye ibicuruzwa ku biciro biri hejuru bamara babishyira ku ndege kugira ngo bidushyikire hano mu Minembwe ugasanga amafaranga waranguye bya bicuruzwa transport irota y'amafaranga waranguye. Ku rugero nk'isukari, isukari tuyirangura ubungubu bigeze muri 55 dolari ariko uyishyize ku ndege uvuga ngo ibiro 50 urabyishyurira kuri dolari n'igice n'amafaranga hafi idolari nka 75.
Byicaza Kristo akorera kampani y'indege ya Goma Express agaragaza yuko impamvu rimwe na rimwe basiga abagenzi cyangwa se badatwara imizigo kandi barishuwe biterwa n'uko ikirere kiba kifashe.
Icya mbere pilote azabanza agahamagara mu Minembwe akabaza nimba hari imvura akabaza nimba umuyaga ari mwinshi akabaza ikirere wamara kumusobanurira uko ikirere kimeze bikamuhesha kumenya ibiro akura ahava ico gihe bikaduhesha gutuma ibiro bisigara. Igihe wijeje umuntu ko imizigo yiwe iri buze ugasanga yasigaye iyo ni impamvu imwe cyane izituma imizigo isigara biva kuba pilote ntabwo bituruka kuri twebwe abakoresha indege kubera izo mpamvu ugasanga imizigo yagiye isigara abantu bakabidushinja ariko muzukuri ntibiba biturukaho
bishenga muzungu. N'abakorera kampani z'indege zikorera Goma Bukavu na Minembwe yerekana yuko ubwinshi bw'abagenzi bakoresha indege aribyo bituma rimwe na rimwe indege zibura kuko ziba zakoreye ahandi.
Aya makompanyi dukoresha usanga abafite amademande menshi urabona aya materitoire agize Sud Kivu na Nord Kivu usanga kugira ngo uve mu mujyi wa Goma uje mu materitoire yayo inzira y'umuhanda akenshi ibipfuye kubera ama insécurité n'umuhanda mubi bigatuma bikoreshwa indege. Na Bukavu nuko kugira ngo uje Kalima uragenda n'indege uje Shabunda uragenda n'indege uje Beni uragenda n'indege.
Ubusanzwe kuva mu mujyi wa Bukavu nago mujya mu Minembwe hagenda indege ntoya zitwara abantu 18 aho buri mugenzi yishura amadolari 200 y'Amerika. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika tugeze ku makuru ya sport n'imikino. Harimo umunsi tuyahera mu Rwanda, ikipe y'igihugu ya Togo niyo yegukanye umwanya wa mbere mu irushanwa mpuzamakungu ry'umukino wa tennis ryitwa Davis Cup ryari rimaze iminsi ribera i Kigali mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda yarabidukurikiraniye.
Mu mukino wa nyuma wabaye ejobundi kuwa gatandatu mu irushanwa rya tennis rya Davis Cup ryari rimaze icyumweru ribera mu Rwanda, ikipe y'u Rwanda yari yaje ku isonga mu itsinda rya mbere yacakiranye n'ikipe y'igihugu ya Togo yari yabaye iya mbere mu itsinda rya kabiri. Abanyatogo batunguye Abanyarwanda babatsinda imikino itatu yose ku busa, ni ukuvuga mu cyiciro cy'abakina ari umwe ku wundi ndetse no mu bakina ari babiri babiri. Iyi ntsinzi ya Togo yatumye iki gihugu gihita kizamurwa mu ntera kiva mu cyiciro cya kane kinjira mu cyiciro cya gatatu. Umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Togo Logro Komulavi Martial avuga ko nta bintu bihambaye barushije ikipe y'u Rwanda.
Ecoute, c'est le sport, hein, le sport.
Reka rero nkubwire, buriya muri siporo ugomba kubaha uwo muhanganye. Twebwe nta kindi kintu kidasanzwe twavuga twakoze, gusa twashyize umutima wacu wose ku mukino, byadukundiye bigenda neza, dutsinda u Rwanda inshuro eshatu zose ku busa. Ibi ngibi ntabwo bishatse kuvuga ko abakinnyi ba Togo barusha cyane abakinnyi b'Abanyarwanda ngo tujyeho tuvuge ko dukaze. Ni utuntu dukeya gusa, ni utuntu tw'amayeri yo mu kibuga twabasumbije, ariko ubundi ni ukuri ikipe y'u Rwanda nayo ni nziza kandi irizera ko nayo umwaka utaha izitwara neza kurushaho.
Ku ruhande
rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umukino wa tenisi umutoza Sylvain Rutikanga arasobanura imvano yo gutsindwa na Togo ku mukino wa nyuma.
Uyu munsi ari umunsi tuguye nk'ikipe y'u Rwanda kuko twavuye mu ijonjora turi aba mbere, tugomba guhura n'ikipe ya mbere mu yindi groupe. Twari twamaze kumenya ko tugomba guhura na Togo. Togo nayo yaje yiteguye ishaka kugira ngo ive muri kanije muri gatatu kuko yazanye abakinnyi b'abahanga bafite ari ababa mu Faransa n'ababa muri Amerika. Mu by'ukuri umukino uno munsi watugoye gusa icyaduhuye tuza kuza kwitegura mbere yawo byakudufasha kuri uno mukino uno munsi kuko rino rushanwa tugiteguye ibyumweru bibiri gusa.
Kapiteni w'u Rwanda Bertin Karenzi arifuza ko na nyuma y'amarushanwa abakinnyi bakwiye kujya bakurikiranirwa hafi ngo badasubira inyuma.
Ubuyobozi turasaba ko buratwegereye gusa nanone buratwegera iyo amarushanwa yegereje gutegura umukinnyi ntabwo ari ukumutegura irushanwa rije, bisaba ngo ube waramuteguye na mbere. Niyo mpamvu n'abangaba nk'uko nabivuze baje bavuye hanze, baba barateguwe baroherejwe hanze kwitoza amakampu n'ibikini. Icyo nsaba ubuyobozi ni ukugira ngo bakomeze batwegere n'ibirushanwa rirangiye ntibe birangiriye ahangaha.
Wumve Theoneste Karenzi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda.
Twishimire yuko aribwo bwa mbere ryakiriwe muri aka karere, ni ukuvuga ngo biduhesheje icyubahiro nk'igihugu, biduhesheje ishema nk'igihugu ndetse nka federation, maze no kumenyekana no kugaragara nk'igihugu kizi gutegura kandi kigategura neza amarushanwa.
Ikipe ya Togo yegukanye umwanya wa mbere ndetse izamurwa mu ntera, u Rwanda ruza ari urwa kabiri. Ikipe yaje ari iya gatatu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Sudani yaje ku mwanya wa kane, Tanzania ibi ya gatanu. Ku mwanya wa gatandatu haza Botswana, Angola ibi ya karindwi. Ikipe y'igihugu ya Uganda yaje ku mwanya wa munani, naho ku mwanya wa cyenda hano wa nyuma haza Congo Brazzaville. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean Claude Munyandinda urakoze. Mu Burundi naho mu rwiho urunani uri mu kibanza ca mbere vyifata kibanza mihiganwa ya basketball nyuma y'inkino zitatu mu gice cyo gusubiriza. Mihiganwa ya handball i Bujumbura mu rwiho intwari uri mu kibanza ca mbere nyuma y'inkino zitatu nyene. Desire Hatungimana vyifashe gute?
Muri iyo higanwa ya handball mu gisagara ca Bujumbura, umugwi w'intwari watsinze Golden Team ku bitsindo 37-27. Rukinzo nayo itsinda Ambassadors ku bitsindo 32-12. Ayitangira Haverien ajeje ubuhinga mu ishyirahamwe rya handball mu Burundi n'ahari mu ntango, arizera ko higanwa izoba ryiza, ariko akamenyesha ko ibibuga bikiri intambamye ku iterambere ry'imipira y'amaboko mu Burundi.
Tugeze ku munsi ugira gatatu w'ihiganwa, uravye ko amakipe ameze neza, mugabo ntarafata mitime imwe tubona nk'iyo bari bageze ko umwaka uhetse. Ubu haracarimwo uzo gutinyarana uvuga mugabo urabona ko amakipe meza.
Muri basketball naho mu gisata c'abigeme, urukino rwarurindiwe n'abantu benshi hagati ya Gazelle na Young Sisters kwatahukanywe n'umugwi wa Gazelle utsinze ku manota 48-40. Umumenyereza wa Young Sisters Joshua Ndimugakiza amenyesha ko gutsindwa byatumye icizere cyo gutwara igikombe kigabanuka.
Inyuma ya defete twageze kuri gradi yatu, urabona ko twagerageje kuromonta lo muhari abakinnyi ariko urabona site paloka, urabona ko umutwe ntiturakira, twagerageje twawushike cyane, turafise ingwane ya pivot babiri barabopeye ari ya absence dure, usanga iyo shuti zitwangiye atamu pivot akadufasha bitugoye. Amale rotasyo twagerageje kugira abakinnyi babarapasate binjiye nibaba yarahotse yabo basubirije.
Mugisha Armel amenyereza Rigazelle wewe amenyesha ko ibikorwa ari byo byabashikanye ku ntsinzi, bakaba bizera igikombe cy'uno mwaka.
Ubu mashi yaheruka twaje kuba dusunza physique andi hasi cyane bari dusumbije, batwise bashoboye gukina ama contre attaque menshi, batsinde ku ma contre attaque cyane, ubwo uramutse ubona ku contre attaque zabo twazampesheje kuko bazikora. N'ikindi kintu nacyo ni bakinya cyane ku ma penetration, babonye ko match yose twakinye defensive zone ipatoso nayo iragoye ko umuntu apenetra ko usanga yugaye ani nivyo twabakenyuye ni defense na no kubakupa ma contre attaque.
Mu bagabo naho urukino rwarurindiranye igishika cinshi rwahuje umugwi wa New Star na Lesipo. New Star niyo yatahukanye insinzi ku manota 88-67. Nshimirimana Christian amenyereza Lesipo amenyesha ko barushijwe, ariko akizera ko bagiye kwikosora kuko ihiganwa rikiri rirerire.
Bone bazaje kwikintu cyavuze ugiye kubira premier carte deuxième carte twari bien mugatse du filame troisième carte kino bagiyageje gutwemposa tumubeje de physique akore je nouveau nyinshi cyane abakinyi bacu barakaka ni vera nashobora nashobora kureponda gusho kuri troisième carte na Fred carte wabonye ko bamaze kuba babaye ipuze nico nico tugiye gukosora cyane.
Muzindi nkino zabaye aho mu higanwa rya basketball mu Burundi, urunani rwatsinze Tigers ku manota 99-58, nayo Dynamo itsinda Aigle Noir ku manota 108-72. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Akano ngaduce dusozera amakuru y'ibiganiro twacyafitiye muri kano kanya. Nshuti, mwarimu duteze amatwi. Reka ndabashimire ku kanya kanyu mwafashe kugira ngo mubwize ibiganiro bitandukanye by'Ijwi rya Amerika kuri uno wa mbere kuri mikro. Ni ibiganiro mwariko mushikirizwa mukamwari mwateguriwe na Jwe Diane Nahazwe. Bakoze bagize bara bose ngo bivuge byongere bashikire. Izina ry'abagenzi bacu, ekipe yose mwazindukanye, tuyifurije kugira ibihe nziza tutangwe bose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.